Francois Kimana ari muhinga bw'ivyuma akazimurano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'izindi ngonkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi hari dogera inzego zitarangura amabanga zahawe zisunze uko leta yaziyatumye mu ihuriro ryo ku rwego rwo hejuru ry'abakenyezi b'imboneza ku munsi wa kane. Murano makuru muraza kumva ibyo hafatira ko abantu babiri baritavye imana abagera kuri 22 nabo barakomereka bivuye ku isanganya ry'imodoka ku mutumba wa Mukungu muri komine ya Nyanza mu ntara ya Burundi. Muri iyo komine nyene umunyeshuri umwe yarapfuye, abandi batatu harimo umwigisha barakomereka bakubise n'inkuba ku ishure shingiro rya Mutsindo. Muraza kubikurikira murano makuru. Abanyamigambwe bakwiye kumenya ko inyungu z'igihugu n'abanyagihugu ko arizo zibwirizwa gushirwa imbere gusumba inyungu z'umuntu umwe, bivugwa na Chartin yunge ko umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba yabishikirije mu kiganiro co kurabira hamwe ingene amatora yagenze. Elahi lakoze njenje kubashikiriza no makuru kaze
sangwa muri sanze kuri radio.
Subiriye kubaha ikaze murano makuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ari dogera inzego zitarangura amabanga zahawe zisunze uko leta yaziyatumye mu ihuriro ryo ku rwego rwo hejuru ry'abakenyezi b'imboneza ku munsi wa kane. Evariste Ndayishimiye afatira ku bitaro avuga ko yakoze k'amatohoza mu ntara ya Burunga asanga abakenyezi 17 bavuzwe muri raporo ko bahibarukiye babanje gukogwa batabaho, abona ko ibyo bisesaguza leta kandi ari ububeshe. Mukurikira
mbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Leta y'u Burundi irashimikira cyane kugufasha bene igihugu kuronka hafi amavuriro n'abavuzi b'abahinga kugira ngo bashobore gukorana ingufu zabo zose mu kugwiza umwimi. Nico gituma urwego nshingwa bikogwa rw'igihugu dutegereza gutunganya igisata cy'amagara y'abantu ku buryo umuntu wese kuva ku mwana gushika ku ukuze uciye ku miyabaga hose bitabwaho neza no mu byo bakeneye mu buryo bwihariye. Narabonye yuko igihugu cyamaze gutangura kubungabunga ibibondo kuva mu nda mu kuvura ku buntu ababyeyi ndetse no kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka 5. Mwebwe rero ababyeyi mwebwe baganga, aha rero mumenye yuko ari kuko tumaze iminsi tubona ko hari abaganga ariko baratoba muri icyo gikorwa. Jewe nyine ubwanje mperuka kwigirira itohoza, narasanze ibitaro mu mezi atarenga 6 byanditse ko byagiriye cesarienne ababyeyi 17. Abo babyeyi turabarondera turababura ntibabaho, mugabo barabanditse n'amahera leta yatanze abo baganga urumva bacabirira. None wumva dufise indongozi nk'izo zitoba umugambi wa leta. Ibyo nibyo nibone mu ntara ya Burundi abakenyezi 17 bavuze ko babagiriye cesarienne mugabo batabaho twarabarondeye twarabavuze kandi amahera igihugu cyaso. Ayo mahera niyo yoguze imiti, niyo yoguze ibikoresho byo mu mashure, mugabo murumva dufise nk'abantu nkabo gushika kuri iryo hangiro byo tugora.
Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu ari kuri mikro ya mugenzi wacu Omer Nduwayo. Abanyamigambwe bakwiye kumenya ko inyungu z'igihugu n'abanyagihugu ko arizo zibwirizwa gushirwa imbere gusumba inyungu z'umuntu umwe, bivugwa na Chartin yunge ko umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba yabishikirije mu kiganiro cyo kurabira hamwe ingene amatora yagenze caciye ku televiziyo Isanganiro. Uyu muhinga ahamagarira abanyamigambwe bose harimo watsinze amatora kuja hamwe baraba bitagenda neza bakavyumvikana ko uko vyokosogwa umwe wese agahabwa ijambo. Mukurikira
icyo navuga bwa mbere nuko abo vyiga bose no kuvuga imigambwe itandukanye harimo watsinze amatora nuko boje hamwe bakarabira hamwe bakumvikana nkuko ari byo bari bakoze akarata imbega nibihe bintu byo hinyanyugwa. Hari iby'abantu bavuze bitari byo, ariko hari n'ibindi abantu bavuze bishobora kuba byegeranye n'ukuri kw'ibyo byarabaye. Hanyuma bishyire hamwe barabe bati mbega aho inyanyuka iki. Hanyuma icya kabiri habeho ukoroherezwa k'umuntu wese yifuza kwitoza cyane gutora. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko urumva gutora amatora ni ugushyiraho inzego ziza gutunganiriza no gutuma hari inzego za gutunganyiriza abene rero ico kintu amategeko asubigwe mu anonosogwe neza yigwe neza analyse yigwe neza hanyuma abantu boroherezwa hanyuma ikigira gatatu novuga nuko abantu bakwiyogenda buhoro kuri ibintu byitwa muri intwaro rusange kuko abantu bavyumva kumwe kuko intwaro rusange arabacyumva ngo namagabura nyama intwaro rusange bakumva ngo bamwe bashaka gushikira ibintu biriya hari abantu umva bati two kwitwaza iri jambo kugira ushike mu kibanza kanaka ariko umve yuko nuburenganzira cye nuburyo bwo guha abanyagihugu cyabene gihugu gushiraho abantu intumwa zishobora kuza kubatunganyiriza kugira ngo ubuzima bwa butere imbere hanyuma bishobora gushira hanyuma ico norangiriza ko nuko abantu bakwiye kumva yuko burya igihugu kiri hejuru y'ibindi byose igihugu kiruta umugambwe kuko nta mugambwe uhora igihugu gihoraho igihugu kiruta abanyepolitiki nta abanyepolitiki bahoro myandi majyamba abantu bumve yuko inyungu z'igihugu n'abenegihugu bose zikwiye kuza imbere kurusha inyungu z'umwe n'uwundi
abanyeshuri barenga igihumbi bo muri komine ya Bururi mu ntara ya Burunga nibo bahevye ishure mu mwaka w'ishuri heze zone Burunga ikaba hariyo izubwa mbere hahevye ishuri abana barenga amajana ne nkuko ibitugiri bitangwa n'igisata kijeje ndero muri iyo komine bivyerekana muri iyo zone ya Burunga ukuje kubaka hataragera ubukene no kuje kurondera ubuzima bindi bihugu biri mu bituma abanyeshuri baheba amashure bishikirizwa mu nama y'iminsi ibiri yo kuva kuri wa gatano yatunganijwe n'imvukira za zone Burunga mu ntumbero yo guhimiriza begwa n'indero n'abanyeshure ngo bavavanure no guheba ishure nkuko bishikirizwa na Natana Ondi yeserukiye izo mvukira zeno Zambimana
ibitigiri bitangwa n'igisata kijeje indero muri komine ya Bururi yerekana ko ngo bose hamwe ari abanyeshuri y'umunyeshuri na 20 bahevye ishuri mu mwaka w'ishuri uheze muri abo 5523 ngo akaba arabigeme zone ya Burunga yahoze yitwa zone Gasanda n'izi imbere hahevye ishuri abana 431 ico nero catumye imvukira za zone Burunga zihaguruka zifatikanije n'ishiramwe urunani rw'abakenyezi mu bikorwa by'iterambere ridakumira ofidi mu mfunyapfunyo y'igifaransa mu ntumbero yo guhimiriza abajejwe intwaro abajejwe amashengero abajejwe inyigisho hamwe n'abanyeshuri kugira ngo ntihagire umwana asubira guheba ishuri muri iyo nama y'iminsi ibiri yatunganijwe kuva kuri uyu gatanu Natana Hondi yaserukiye imvukira za Burunga avuga ko muri iyo nama babonye ko ibituma abo bana baheba ishuri ngo harimo kuja kubaka hataragera mbere bayitumwe hamwe n'abavyeyi babo
hari ikintu cyane tubabaje kurusha ibindi byose turavye ingene abana baba bifuza kuja kwishura ugasanga abavyeyi bonyene bariko barabuza abo bana kuja ku mashuri ahubwo bakabahamagarira kuja kubaka izabo ahanini twabonye kabisa ko abavyeyi bakwiye guhanurwa mbere n'ingingo zigafatwa kugira ngo abavyeyi bakunde ishure bongere banarikundisha abana babo kuko kwiga n'uburenganzira bwa kiremwa muntu natwe twese rero duhamagarirwa gukundisha ishure abana bacu
Ngwari n'abandi baja kurondera ubuzima mu bihugu duhana imbibe babanje guheba ishuri iryo navyo rero ngo nivyo kugwanya bashimitse
ha mu gasanda abana benshi bamaze kubona umengo bari mu bukene bataye mashure ngo baje kurondera utudolari hirya no hino mu bihugu duhana imbibe abana niyo bahurumbira baje kurondera utwo dufaranga bakagenda ataco bafise mu mitwe ivyo navyo ingaruka niyihe nuko akarere canke izone itazoronka abashobora kuba bayiteza imbere kuko ahantu hose hatezwe imbere nabitsi
Natana Hondi cyo kimenarisha atunga imana umuyobozi w'indero muri komine ya Bururi bahamagarira abavyeyi abajejwe intwaro abajejwe mashengero abajejwe indero nabandi gukorera hamwe kugira ngo ntagire umwana asubira guheba ishuri abanyeshuri nabo ngo nibamenye ko kazoza kabo kari ku ishuri muri zone ya Burunga ya komine ya Bururi ntara ya Burunga zero Nzabimana radio isanganiro
Zino Nzambimana urakenuye abantu babiri baritavye imana abagera kuri 22 nabo barakomereka bivuye kwisanganya y'imodoka mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ku mutumba wa Mukungu muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga abajeje umutekano muri iyo komine bashikiriza ko iryo sanganya ryo bajyavuye ku bubi bw'ibarabara bwaho hantu hagataho umunyeshuri umwe yarapfuye abandi batatu harimo n'umwigisha barakomereka bakubiswe n'inkuba ku ishure shingiro rya Mutsindo muri iyo komine nyene ubutware gisata cindero muri iyo komine ya Nyanza aremeza ayo makuru akavuga ko bagiye kwigukohoshigwaho uburyo bwo gukinga inkuba ku mashure erize kwizera
Amakuru atangwa n'abashoboye gushika habere iryo sanganya avuga ko hari nk'igihe cy'isazine zirenga z'ijoro kuri uyu wa gatanu aho imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yarimwo abari bavuye Bujumbura ku maziko yatemba ishitse ku mutumba wa Mukungu hafi y'umwe hawo kumuguruka muri komine Nyanza intara ya Burunga Amakuru atangwa n'abajeje umutekano muri iyo komine amenyesha ko Imana yakinze iyo modoka ntiyashika mu maziki ya Gatanganyika ngo abantu babiri nibo bahasize ubuzima 2022 nabo barakomereka harimwo abagera kuri 10 bababaye cyane ubu bakaba bariko baravurirwa ku bitaro by'Inyanza Lake kubgayo makuru nyene ibyo sanganya byo bajyatejwe n'ububi bw'ibarabara bgaho hantu hagataho kuri uyu wa gatanu muri iyo komine nyene umunyeshuri umwe yaritavye imana abandi babiri n'umwigisha wa gatatu bose mu mwaka wa kabiri barakomereka bakubiswe n'inkuba ku ishure shingiro cy'umutsindo abo nabo bakaba baciye bajanwa ku bitaro cyo ku Rusenyi mu mabanda utwari gisata cindero muri iyo komine ya Nyanza anakrendu wayo aremeza ayo makuru ashikiriza ko bagiye kwiguko boshigwaho uburyo bwo kurinda inkuba ku mashure mu ntumbero yo gukinga amasanganya benayo inyanza mu ntara ya Burunga erize kwizera radio isanganiro
Elize kwizera urakenuye ni hano duceye dusozerera amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi François Akimana niyo yari muhinga bw'ivyuma Elahi nakoze neje naye kunda yabashikiriza mwakoze kuyategabiri mugira ho muba